Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nongiye kubasuhuza mwiriwe nanone muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi ni mudukurikire ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mushobora kandi aho muri hose kudukurikira ku rubuga rwa internet www.radioyacu.com na makuru. Ibice byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitatoye mu kwezi kwa 12 gushize, uyu munsi noneho batoye.
Sirele makama hawa detourne ya viabo vote nitakuwa iko bien me kungambo ya kusema self.
Nabonye gutora byagenze neza, niba mu byukuri batazahindura ko twatoye.
Uyu ni umwe mu baturage b'Ibutembo nyuma yo gutora rero, ariko ntibatoye umukuru w'igihugu. Byasemuwe rero n'umunyamakuru wacu Claude Ganza ni mukanya. Nkuko bamaze kubibabwira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uyu munsi abaturage barenga miliyoni ba Beni, Butembo na Yumbi nabo noneho batoye. I Beni, Butembo mu ntara ya Kivu ya Ruguru mu burasirazuba bw'igihugu ntibari bashoboye gutora ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 12 gushize kubera icyorezo cya Ebola. Naho i Yumbi mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Kongo ntibari bashoboye gutora mu kwa 12 kubera ubwicanyi bukomeye bwabaye hagati y'amoko y'ababanunu naba butende ku itariki ya 16 na 17 za kuri ya kwezi kwa 12 ubwicanyi bwahitanye abantu amagana. Ibeni, Butembo ni Yumbi uyu munsi batoye abadepite n'ubuyobozi bw'inzego zibanze gusa, ntibatoye umukuru w'igihugu. Ntacyo byari bikimaze kubera ko urukiko rurengera itegeko nshinga rwo muri Kongo rwarangije kwemeza burundu ko Felix Tshisekedi yayatsinze raya amatora y'umukuru w'igihugu, ndetse yarahiye arimikwa kuri 24 y'ukwa mbere gushize. Abadepite 15 bose hamwe batorwa uyu munsi nabo ntacyo bahindura mu nteko ishinga amategeko nshya, kuko amashyaka y'abayoboke ba perezida wa Repubulika wacyuye igihe Joseph Kabila bafitemo ubwiganze busesuye cyane. Bamwe mu batuye mu mujyi wa Butembo baranenga komisiyo y'amatora yabavukije uburenganzira bwo gutora umukuru w'igihugu. Baravuga ko uyu munsi batoye abadepite nta nkomyi nubwo Ebola igihari. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana yanyarukiye Butembo aganira na bamwe muri bo.
Vote mena yona vraiment iko bien sirele makama hawa detourne ya viabo vote nitakuwa iko bien me kungambo ya kusema self vote.
Nabonye gutora byagenze neza, niba mu byukuri batazahindura ko twatoye. Kubijyanye no kuba tutaratoye ku mukuru w'igihugu rwose baraduhemukiye cyane, kuko twumvaga dushaka gutora kuri perezida. Igihe rero batubujije gutora kuri perezida wacu, twibaza uko twe dufatwa mu gihugu turi baturage ki, izindi ntara zitore ariko twe batwangire? Baraduhemukiye cyane cyane nongere ngo cyane rwose. Ubutaha ntibazongere gutuma bibaho. Nta kidasanzwe rero bakoze, kuko n'ubundi bitwaje Ebola, ariko dusanzwe twiga duhurira mu nsengero tugasuhuzanya tugakina. Ebola iriho ariko siyo yari kubuza abantu gutora. Abakuru rwose n'abandi bireba bazicare bashaka uko bakemura iki kibazo, ntibizongere ukuje.
Bakuba baikale bangalie kama watakurujia ile fote namna gani. Hatupendi tena irudili yake tena.
Wananiita Etienne Kasere Kamate, niko temwe G7 me tuna constate ke
nitwa Etienne Kasere Kamate, ndi umuhamya w'ihuriro ry'imitwe ya politiki yibumbiye muri G7. Ikibazo nabonye ni uko hari abahamya bari kumara hagati y'isaha imwe n'amasaha abiri mu biro by'itora, kandi twari twahawe amabwiriza y'uko ntabarenze iminota 30 mu biro bimwe, bagahinduranya bakajya n'ahandi bityo bityo. Uku gutinda mu biro bimwe byazamura urwikekwe rw'ubujura bw'amajwi, kuko turira indorerezi nyinshi z'imitwe n'amahuriro ya politiki binyuranye. Bubahirije iyo minota 30 byazaga kudufasha twese tukamenya ukuri kw'imigendekere y'amatora, kandi buri shyaka rikaba
rihagarariwe.
Iyi mashini dukoresheje dutora mbonye ari nziza rwose, kuko nta kibazo cyayo. N'utabisobanukiwe aramufasha agatora kandi uwo yihitiyemo. ikosa ryabayeho nuko batuvukije uburenganzira bwo gutora kuri perezida kandi na buri wese tuba tuganira arabivuga. Ikidutangaje ni uko umuti wica udukoko bashyira mu mazi abantu bakayakaraba niwo twakoresheje uno munsi, kandi na tariki 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize wari uhari nta gishya bazanye kandi twatoye bigenda neza.
Je pense qu'ils sont là pour prouver leur culpabilité. Je pense bien.
Aba bakozi ba seni baje gushimangira ko ari abariganya rwose ndabihamya, kuko ibikorwa byo kurwanya Ebola biracyakomeje kandi baturitse turatora bigenda neza. Ukinjira urahasanga umuntu gushyira umuti ku ntoki. Ndibaza icyatumye badakoresha ubu buryo ngo tube twaratoye kuri perezida nk'abandi. Murabizi ko hariho perezida bishyiriyeho vuba aha, kandi muri iki gihugu cyacu ibyo badutuye hejuru byose n'ibyo tutumva dutegetswe kubyemera. Ubu tuzi ko perezida ari Tshisekedi nk'uko byatangajwe kandi bikemezwa.
Uyu rero ni Claude Ganza Munyamagana waganiraga n'abaturage b'Ibutembo nyuma yo gutora abadepite n'abayobozi b'inzego z'ibanze gusa. Willy Nyamitwe, umuhanuzi mukuru mu biro bya perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza, avuga ko FM za radio Ijwi ry'Amerika na BBC zafunzwe kubera gutangaza ibinyoma. Yabivuze mu Cyongereza mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Salem Salomon Fekadu, byasemuwe mu Kirundi i Kigali n'umunyamakuru wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Willy Nyamitwe, umuhanuzi mukuru mu byo kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, yemeje ko bimwe bimenyesha amakuru n'amaradiyo mpuzamakungu bitanga inkuru z'ibinyoma, cyane cyane kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 igihe haduka imvururu za politike mu gihugu.
You know how some international media are biased.
Ati nawe urazi ingene bimenyesha amakuru mpuzamakungu bihengama mu nkuru bitanga, ntawe utazi inkuru z'ibinyoma canke z'impimbano zitangwa. Ibi nabo ni irabizi mu gihe hari abantu badashobora no kugerageza kuvugisha ukuri, ahandi naho abantu bagakoresha ayo maradiyo kugira ngo bakwiregeze ibinyoma. Mushaka ko hari ikindi twabivuga ko ibyo niboneye guhera mu mwaka w'ibihumbi 2015 nuko bimwe bamenyesha amakuru mpuzamakungu na bamwe mu bamenyesha amakuru bakwiregeza ibinyoma n'inkuru zitari zo. Nta kindi norenza ko umumenyesha amakuru w'Ijwi ry'Amerika igisata cy'Icyongereza yabajije Nyamitwe ku Burundi bwasanze mutubereye ari wo kugara no kuzibya amaradiyo. Uwo muhanuzi mu biro kwa perezida Nkurunziza nabotse naho atari jewe nari nkwiye kwishyura kuri icyo kibazo no gukinga ibara ritaragwa mu gihugu. Yongera ko mu gihugu hasigaye izindi radiyo zivuga.
Do you think Burundi, in Burundi there's no media houses? There are thousands of journalists in the country.
Ati mwibaza ko mu Burundi atamaradiyo yandi ahari. Hari ibihumbi by'amenyesha makuru mu gihugu. Amaradiyo n'amateleviziyo aharugwa muri 40. Ibimenyesha makuru byandika n'ibiri ku buhingangurukana bumenyi. Nibaza ko abantu bihenda iyo bariko baravuga ko atayane maradiyo akomeye asigaye mu gihugu. Yamara niyo hagize igihanwa n'ibisanzwe nk'uko bishobora kuba mu Burundi n'ahandi ku isi. Icyo tuzi ni uko mu gihugu hari ubwisanzure bwo gushyikiriza icyumviro n'ubwisanzure bw'imenyeshamakuru. Turafize kandi abamenyeshamakuru bakora neza mu gihugu, ariko kandi hari n'abandi twabonye bakoreshwa nabo hanze cyangwa abanyepolitike mu ntumbero yo gusambura igihugu. Ibi byabaye mu Burundi nk'uko n'ahandi ku isi biba. Umuhanuzi mukuru mu byo kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu yamenyesheje kandi ko akarere k'ibiyaga binini kabonye amahano menshi harimo ubwicanyi niho nyabwoko bitumwe n'abamenyesha amakuru. Nyamitwe ati twebwe dushaka kubaka aho kwisamburira ko.
In this Great Lakes region we went through even mass killings or genocide.
Ati yani wacu mu karere k'ibiyaga binini ntacyo tutarabona. Bwa bwicanyi bw'ikivunga, ihonya bwoko kubera ukurangara kw'ibitangazamakuru bimwe bimwe n'ibindi. Ntidushobora kwemerera abantu gusubira muri izo ntambara, umutekano muke cyangwa kandi kaga kubera itangazamakuru ridashira imbere umwuga. Ibyo tuzobiharanira mpaka. Dushaka kubaka ibihugu byacu no kubumbatira amahoro n'ubumwe. Ntidushobora kwemerera abafite intumbero mbi gushikiriza ibinyoma. Ibi ntibishobora kwemerwa haba mu Burundi, mu Bufaransa, muri Amerika n'ahandi ku isi.
In France, in the US, or anywhere else in the world.
Ibinyamitwe abashikirije nyuma yaho kuri uyu wa gatano ikigo cha leta kijeje gucungera ingene bimenyesha makuru bikora gifata ingingo yo kugara burundu iradio yabongereza BBC ijwi rya Amerika naryo rikugagwa vyagateganyo abamenyesha makuru bajyo maradio bakankigwa gusubira gukorera mu gihugu na maradio yaramaze imyaka irenga 20 akorera muri ico gihugu. Ubuyobozi bwa BBC n'ijwi rya Amerika bwatangaje ko bwiyamirije izo ngingo zije gukandamiza ubwigenge bwo kumenyesha makuru mu gihugu. Ubwo buyobozi bwihanganisha abanyagihugu bari bazaye amakuru atomoye kuri ayo maradiyo, bavuga ko buzokora uko bushoboye ngo abarundi babandanye baronka amakuru. Amashami mpuzamakungu y'abamenyesha makuru na yakingira agateka kazi na muntu nka Reporters Sans Frontières na Human Rights Watch n'izindi avuga ko izo ngingo zije kunyura ibintu kuko Burundi bwari ku rutonde rwa mbere rw'ibihugu bihonyanga itangazamakuru kuva mu mwaka w'2015 aho haturigwa amaradiyo 5 yigenga bigatuma abamenyesha makuru barenga 100 bahunga igihugu. Bose hamwe basaba Burundi kwisubira ko kuri izo ngingo bwafashe. Pierre Clavier niyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Kuri Frederic bamvuga inyumvira wigeze kubikegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ijwi rya Amerika na BBC yahanwe na leta y'u Burundi na maradiyo afati ya mbere mu gutangaza amakuru yizewe kandi atabogamye. Yabiganire na mugenzi wacu Diane Nininahazwe.
Twaguye mu gahundwe twumvise ingene leta ya Gitega iri kwigenza kubijanye n'iyo kumenyesha makuru. Kubwanje turavye ingene demokarasi umugambwe sawanya Frodebu yaharanira ukaraba ingene mu myaka ya 1993 na 1995 no gukurikira ingene ibinyamakuru byabi byandikwa cyanke amaradiyo cyanke amateleviziyo niyo mwaka byavuka kuko twaremera ko demokarasi yerekana mu kurekura kw'abanyagihugu bagashikiriza ijambo ryabo. Ingingo rero yarayifashwe na leta ya Gitega burya handugu nigira mu menshi ikintu citwa demokarasi, byerekana ko nta ntwara demokarasi barimwo ahubwo bagwanya demokarasi. Yabisigura yuko badashaka ko ibintu biba biri bariko baronora mu gihugu bimenyekana, kuko ibyo bakora ni ubwicanyi, ibyo bakora usuma, ibyo bakora n'ibindi bibi byose. Murabona byo gupfunga abana, muramubona abadelegiteri bakora ibibazo by'abana, ubu murabona abasoda barimo barapfira muri Somalia baje kugaburira, barimo baricwa n'inzara batagira uwo batera n'akamo. Ibyo byose n'ibintu byerekana ishusho mbi igihugu cy'u Burundi, ariko si ishusho mbi, ni ishusho nyayo y'igihugu cy'u Burundi. Rero tuvuga tuti na kambaro kibara.
Hanyuma ingaruka mbi bishobora kugira haba ku munyagihugu, haba ku gihugu, haba no kuri bamenyesha makuru bakorera ayo maradiyo abiri mpuzamahanga ni ya
ku gihugu. No kwizibirirako ntacyo bimaze, kuko u Burundi sizinga, u Burundi n'ibyo kiri mu bindi kibwiza gukora cisunze amategeko yacu, kandi amategeko yacu abwirizwa kubanzanya n'amategeko mpuzamakungu. Cya kabiri kubyerekeye abanyagihugu, ubu bazabagirira ibibi, urabona ibintu biba byimbonera kure mu gihugu, urabona ibintu by'abapolisi barasa abantu ku banyagihugu, bazogenda bitune butondere, nta muntu azogira ijambo, na kambaro kibara. Ibintu turimo turabona ntabwo twari bigere tubona. Umunyagihugu rero abavuze ati ni umupfungwa, hajya bagupfunga bakugura igufu inyuma, aho ushaka gutora aragutora igihe ashakira akakwica, ibyo akubwira nta n'umwe nawe ugitwara. Ku byerekeye abanyamakuru nabo karakazi bahembwa kuko bakoze. Icya kabiri bamenyekana kubera ko bavuga bati twebwe turimo turakorera ibinyamakuru bizwi mu isi, buno rero babimenyekana dukoze neza natwe tuzomenyekana. Icya gatatu ni uko batanga inkuru bitonze zinonosoye zatohojwe neza mu bisanzwe bavuga ko byari isoko nyaryo bikumenya ibiriko biraba mu Burundi hakurikijwe ubuhinga bwa none.
Mwarigeze kuba cegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi nk'umuntu yabaye mu nzego iradiyo nk'izi hari ico ziza zifasha ubutegetsi ku buryo bavuze ati turazizibiye hari ico ubutegetsi nabwo buhomba.
Mu bisanzwe iyo ubutegetsi ari bubi buriko burakora hatisunzwe ingendo ya demokarasi, ubwo butegetsi ntiba bukeneye ko ibyo bukora bimenyekana. Mu gihe twebwe twari umabanga abanya makuru nibo bamenyekanisha ibyavuzwe ibyo twayaze zanya jogo bashikirije mose rero iyi sende defende dirikira twara ikeneye ko ikugikora bibi binyegezwa bimenyekane kubera iki ingingo ifashwe muri kino gihe urabona buga turi ko turimiriza amatora bavuga yo mwaka 2020 ayo nayo urabona ko ariko aratera umwuka mubi mu gihugu abantu ejo barashobora kuvuga bati ibi ntitubyemera kindi nacyo uravye ukene buri mu gihugu birateye ubwoba uravye iki kibazo cy'umutekano w'abanyagihugu birateye ubwoba abasoda bo muri Somalia birateye ubwoba ibintu byose biriko biraba ubutegetsi buhari nta mafaranga bufise rero ntibakeneye ko ibiriko biraba mu gihugu bimenyekana bakeneye ko byose binyegezwa bwabo sindabizi ko bazabishobora kuko iyi si turiko turagendera ko siyasi yo mu 2022 ibintu byaba bikaba kamizwe n'ingoma uyu munsi ari amasatelite satelite ntushobora kuyizibira uyu munsi hariho ibi by'amatelefone ntushobora kubizibira
impande zose zikora iki kuneza y'umunyagihugu nabo bamenyesha makuru
leta yagitegabwirizwa gusubiramwo iyo ngingo ikayisubiraka kukurya yapfunze abana bakareba bakabaremera bakumva bagahanurwa n'ubu nibemera bahanurwe basubire bareke ibyo binyamakuru bisubire bikorere kuri leta ku butaka bw'igihugu kubera ko nibugara bazaberekanye yuko bagira bamara abantu kandi uzo bavuga mwene uko ntazo bari marabesha kuko ikimenyamenya cyo ko ari kutabeye uko ari kubeshya utari kubeshya uravuga uti nibaze birabire ibyo binyamakuru nibigende hose turabemerera ko baza barimviriza ndetse basubire banayugurure abanyagihugu bayumvirize kuko rega nene bibanira gute kuko ni byiza kugira abanyagihugu baze barabyumviriza biryoshe na ni byiza wo binyegeza unyegeza ibibi aho bari baravuga bati turimo turakora ibibi rero ayo maradiyo n'ubundi ntarambirwe nibandikire ubuvuzi Burundi babwire bati twebwe ibyo muvuga ntitubyumva kubera ko twipfuza nuko ibiriko biraba mu bihugu byose bimenyekana kuko nta gihugu na kimwe kirekuriwe kwiyugarira ko nko kumenga n'abarozi nibugurure bareke kumera nk'abarozi hanyuma berekane bati twebwe dukorera ibintu kumugaragaro ibi ni transparency bone tukorera ibintu kumugaragaro nimushaka wese nazarabe abishima cyangwa bigaye abishikirize ko yabibonye mugabo turanseko za turafatwa kumenga turibo niba rekero kugara nibugurure ayo maradi abiri narandanya ganira hanyuma nibagakoreta uburundi izoteka gondozwa izindi mpande nazo zikoma induru gushikaho bagondozwa kugira umunyagihugu amenye yuko ibyo ariko arakora biriko biramenyekana ugirirwa nabi bimenyekane ko ariko aragirirwa nabi ugirirwa neza bimenyekane ko ariko aragirirwa neza
Frederic bamvuga inyumvira wigeze kuba icyagera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaganiraga na mugenzi wacu Diane Ninini hazwe kuri kiriya kibazo rero cyo gufunga FM zijwi rya Amerika na BBC Amashyirahamwe 18 adaharanira inyungu za politiki mu Burundi yarutse kwandikira Perezida wa Komisiyo ya Afurika Yunze Ubumwe Musa Faki Mahamat amusaba gufata mu minwe mu buryo bwihutirwa ikibazo cyo kubandanya ibiganiro bihuza Abarundi. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabiganiriyeho na Armel Niyongere umwe mu bashyize umukono kuri uru rwandiko.
Twege twaranditse amakenga dufise ku nyifato yingene ibiganiro byadindiye turavuga yuko abantu birirwa baricwa abantu birirwa baranyuruzwa abandi bakirirwa barabura irengero ryabo ibyo rero tukavuga duti mu gihe amakungu atohaguruka kugira ashobore guhagarika ibyo bintu mu kugira gushyira ibiganiro mu guhamagara leta ngo iganire n'abatavuga rumwe nayo kugira haboneko umutekano mu gihugu yuko ubwo bwicanyi buzokongerekana kandi abarundi bazuguma ariko baricwa atana kimwe kizova mu matora ariko aratunganywa kuko ari amatora yerekana neza yuko adahuza atazobahurikiyemo bose
Albenda hariho abarundi benshi bicabwinyi bavuga ko muri iki gihe batabona ikintu ayo mashyirahamwe azoshobora kurangura mu gihe abategetsi bo mu ntara bazi neza cyane rwose Burundi reka n'ibibazo by'abarundi batashoboye kugira icyo bafashije mu kirimo cy'imyaka ibiri abo mu mabwiriza
Jene wazo yuko abantu batokwihebura kuko uri karasaba utwebwe turiko turasaba dutakamba tubona ingene abarundi ariko barahohoterwa ingene ubwicanyi uriko burongerekana ingene inyifato ya leta usanga abategetsi bakoresha imvugo irengeye yo gutukana tukabona duti mugiye tuguma turiko turabwira abo bose bafise ubuhara mu guhagarika ibiriko biraba mu gutorora umuti biriko biraba twebwe tuguma tureza amaboko ngo twihe inyishu acyo gutuma tubaza yuko ibyo turiko turavuga bishobora gutuma abo bategetsi bose bibaza yuko ataco bokora cyangwa barindiriye ko bajya bakora turerekana neza yuko nyuma y'imyaka ine atakiyo na kimwe cyakozwe n'akarere aricyo gituma umukuru wa komisiyo umwe bwa Afrika yogerageza kugira icyo akoze akoranye n'ishyirahamwe mpuzamakunguni kugira ibiganiro bisubire kuko batevye bazosanga Abarundi batavuga rumwe Abarundi bashavuye n'ibi bintu biriko biraba bafashe iyindi nzira acyo gituma dushaka kwanka yuko hari abantu bafata inzira y'ibirwanisho kandi hariho amakungu yari hari imirimo kuva kera yuko tuje mu biganiro hoje Abarundi boje mu biganiro
hari kandi Almeda n'Abarundi bavuga ko impera n'imperuka ibibazo by'Abarundi indyane za politike zizorangizwa n'Abarundi ubwabo atari abanyamahanga bavugwa canke ibihugu byo mu mahanga canke ayandi mashyirahamwe
ibyo ababivugani baza ko bavuga bari kumwe na leta kuko igihe Abarundi basaba yuko bahuzwa n'amakungu n'akarere nikwerekana yuko mu Burundi batashobora guheza ikibazo c'iwabo mu gihe Abarundi birirwa barahunga mu gihe Abarundi birirwa baricwa mu gihe amatohoza y'asinare mpuzamakungu mpanabyaha yuguruwe kuri leta iri ubu sinibaza yuko iyo leta ishobora gutorera umuti w'amatate ari mu Burundi rero ayizuze dusaba yuko amakungu yotabara akaja hagati yabo bariko baratata
reka tubumvishe icyumviro cyashyirijwe n'umutumire wacu Professor Paul Nkunzimana avuga cyane cyane ku kibazo cy'amoko mu Burundi eka n'icyo kibazo cy'Arusha avuga ko kenshi na kenshi abanyapolitiki bashaka kugabura ubutegetsi kandi bisunze ibintu by'amoko avuga ko mu bisanzwe bidakwiye kubaho
igiteye izi ngorane na cyane cyane nuko ibyo abakoloni bazanye ari byo dukoresha muri iki gihe nibyo bategetsi bakoresha muri iki gihe kandi nibyo n'abashaka ubutegetsi nabo nyine bakoresha urumva bo naciye mfatira kuzerekeye cyane cyane amasezerano y'Arusha masezerano y'Arusha guzeke Burundi bavuga yuko abahutu bafata ibice 30% vya y'ubutegetsi hanyuma abatutsi bagafata ibice 40% urumva ico ni cya kibazo nyine urumva ikibazo rero uko cyatanguye mu kinjana cya 19 niko n'uki kibandanya amasezerano y'Arusha mu Burundi abandanya ikibazo cyo kuvangura amoko kwebwe nkurikije nkuko nabivuze ubushakashatsi nakoresheje n'uburyo nakoresheje amasezerano y'Arusha 20% 30% ni cya kibazo cyo kuvangura amoko iyo nta muntu n'umwe yovuga ko atari kuvangura amoko ni ukuvuga yuko ikintu kigenza ikintu ukurikije ayo amasezerano y'Arusha kandi yashyizeho ku mukono hariho n'abaserukira ibihugu rutura hariho n'abaserukira ziya nzego Banki Mondiali niho yari ari abaserukira ari na cyane cyane hariho umukuru w'Amerika wa Bill Clinton amasezerano yashyizeho mu mwaka w'2000 niho yari ari urumva rero n'ishyirahamwe ryanye imari y'Uburaya niho bari urumva rero ibyo by'amoko rero birabandaya muri iki gihe n'amasezerano y'Arusha ku byakira Burundi n'amasezerano yo kuvangura amoko nkuko kuri nabivuze ni ukugabura ubutegetsi bakoresheje ayo moko yashyizeho n'abanyamahanga
Almeda niyongere muvuga iki ku byashyikirijwe na Professor Paul Nkunzimana
mu byashyikirijwe na Professor Paul Nkunzimana mu by'ukuri urabye iby'amasezerano ya karavugazi y'Arusha ko byashyize imbere iby'amoko nuko hari amatati y'amoko icyo ubu rero tukavuga duti abo bashaka gukura amasezerano y'Arusha n'abashaka kudusubiza muri cya kibazo cy'amoko ubu kitari ko kirahera mu Burundi kuko urabye kuva mu kwa kane mu mwaka w'2015 igihe hatanguye kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza kidahuye n'amategeko ubejarerekanye neza yuko atavangurwa ry'amoko ryariho naho uko hari abari mu mugambwe ku butegetsi hari abari mu bwoko bw'umukuru w'igihugu bose bahungiye rimwe baba batari bwoko bw'umukuru w'igihugu ariko warabona neza yuko leta y'u Burundi bashatse yuko ikibazo cyo ikibazo cy'amoko mu gutuka bamwe bamwe ati ndukurikira za mujeri yagatuka abantu kugira aberekane neza yuko hariyo ubwoko gukwirukana ariko bituma rero tubaza yuko twa tuvuga duti tugaruke ku masezerano y'Arusha kuko aya masezerano y'Arusha yaratoreye umuti w'amatati yari mu Burundi yarajanye n'amoko
muri ko murabandanya kumviriza iradio hejwe ya Amerika. Emile mwiriwe neza?
Mwiriwe cyane. Mahoro mahoro.
Muhe ga Emile?
Mba muri Australia hano muri Brisbane ni hamba.
Yego Australia murafise akazina akandi kazina ninde?
Akandi kazina ni Simbarakiye.
Simbarakiye duga ku jambo kibazo cyimvira.
Murakoze cyane kumpa akakanya ngo mbaze akakabazo uyu mushinga ntaye Armel Niyonge.
Yego.
Jewe ariko muwanze muntahure kuko jewe ubundi iyo ndiko ndavuga ikintu iyo ndiko ndatanga icyumviro cyangwa iyo ndiko ndabaza harahe igihe usanga nkumba jije umenga fashe nkuko no bampengamye ariko rimwe na rimwe umuntu ni byiza ko umuntu avugisha ukuri uko ibintu biri cyangwa uko abibona nubwo yo bakabishigikira rero kenshi na kenshi iyo muriko muravuga ingorane zoba ziri mu Burundi cyangwa ziri mu Burundi mugomba kuzigereranya nizo nizo mukahise zo mu 93 hanyuma n'ibiganiro byo biriko biraba ubu mugagomba kubigereranya n'ibiganiro byo mu 93 by'ingorane zo mu 93 jewe rero nkaca nibaza yuko ariho bigorera kuko ibyo biganiro ingorane zidasa n'ibiganiro ari nacyo gituma bitakwiye gusa cyangwa bitakwiye gukorwa kumwe. Ikindi kibazo umushinga nawe nagomba ko yumfasha ntabwo abona ko ingorane ziri uwo munsi mu Burundi ni ziri mu gihugu kibanye cyacu tukunda cy'u Rwanda ko zisa biraboneka ku ruhande rw'iwanjye ndiko ndaraba ni by'ukuri biraboneka ko u Rwanda n'u Burundi bifise aho bitandukaniye leta y'u Rwanda by'ukuri irita hiterambere cyane gusumba mu Burundi kandi igihe imperuka yo mu mirongo muri 2012 no mu Rwanda narahaciye ngenda muri Kenya narabonye ko u Rwanda rutangana serivisi gusumba mu Burundi mugabo mu Burundi naho icyo basumbya u Rwanda urabona ko leta yaho yitaho ibintu byo kunganisha ubwoko no kunywanisha ubwoko no kuvuga ibi ama ofisi yose ugiyemo mu Burundi ubwoko bwari bwo bwose bwisangamwo
ikibazo
none rero ikibazo hakaca haba rero nibyo abarundi n'abanyarwanda bahuriyeko nayo mareta ahuriyeko nubwo jewe noba ntabizi neza mugabo kuko ntariyo iyo twumvirije amakuru avugwa mu Rwanda nayo mu Burundi birasa nk'akaruru no guha akaruru no tanga ndiko ndiruka nyaruka ndavuga yuko nko kubiringo baravuga bati Petero Nkurunziza yagiye kwitoza abanze kwirukana abanyepolitike.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Frederic Nkundikije rero mugenzi wacu yaganiraga n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika n'umutumire Armel Niyongere ku ibaruwa amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki mu Burundi 18 yandikiye umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Ayo mashyirahamwe asaba yuko bafasha u Burundi gusubira mu biganiro. Naha rero aya makuru tuyashoreje, ndabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza na radio ya Ijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama.